Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutumbira kuri FM 104 ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mwireneza nchuti mwese na mwe bakunzi radio ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga muri gihe turi ko turasoza umwaka w'2021 na karyo ku batari bake ko gusubiza amaso inyuma bakaraba izagenze neza n'izagenze nabi mu buzima bwabo kugira ngo bagire icyo bahindura canke bongera ko umuntu mbere yo kwiteza imbere kugirira akamaro inshuti n'abagenzi gufasha abakeneye ifashanyo na cyane cyane gutsimbataza umutima wo gufatana mu nda no gukunda igihugu mu kiganiro cy'umunsi turashimikira ku rwaruka ari narwo twatumiye mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye bamwe mu bakiri bato b'abarundi n'abarundikazi turaza kuba turi kumwe na Charité Kwizera ari i Bujumbura mu Burundi Kwizera n'umukuru w'ishyirahamwe vraiment autorité burundaise de régulation des médicaments à l'usage humain et des aliments no kuvuga ibiro bijejwe ku genduza imiti n'ibifungurwa Charité Kwizera rero ari Bujumbura mu Burundi mu kanya turamubona kuri telefone turi kumwe kandi na Hugues soba turi kumwe kandi na Hugues n'impagaritse akaba ari umwe mu bakiri bato afite ishyirahamwe yitwa Green Production Corporate Ibanga GPC Ibanga nawe nyine akaba ari Bujumbura mu Burundi turaba turi kumwe kandi na Leopold Maruha akaba ari umwe mu bakiri bato bahungutse bavuye mu Rwanda aho yari yarahungiye mu mwaka w'2015 nawe nyine ari i Bujumbura mu Burundi mu kanya rero abo bose turaza kuyaga turaga cyane cyane kuri izo byose ibibazo tuvuze turacafise ingorane z'ivyuma ariko mu kanya nibaza ko bigenda neza uyu rero nk'ubu n'umwanya wo kubatera kama mwese abazoba bari kubakurikirana iki kiganiro kugira ngo mushikirize ivyumviro vyanyu kuko iyo umwaka utanguye abantu benshi barafata imigambi mishasha karorero n'abavuga ati je ndashaka guta ibiro bingana gutya jewe nshaka ko ikanzogira akamaro imihana ndamwo mfashe abakeneye ifashanyo nkore ivyiza kurushaho ko naho randa bikora hariho abafata inkingo yo kuvuga ati jewe emwe nzotembera isi yose ndayimare akaba rero yari migambi umuntu afata uko umwaka utashe gikenewe kumenya nuko iyo migambi yose abantu bafata bashobora kwishyira mu ngiro hariho n'abavuga ko ivyiza ari uko umuntu yofata imigambi ibayabaye apana iri kure cyane rwose imigambi mubona ko abantu babona ko badashobora kuzoshikira neza turacafise ingorane z'ivyuma n'ubu ariko mu kanya nibaza ko biza kugenda neza bariko bakurikirana ikiganiro rero muje mugume ku radio yanyu na mu kanya turaza kuba turi kumwe n'abatumire bacu mukurindi ariko murazi ko umwaka ugiye gutangura reka tutangurire ku karimbo karyoshe ko murinzi kirangiranwa Taylor Swift.
Peculiar,
Timwe semo kundikira mira muri sangatwa bamenyesha ko gushika ubu tugisengwane zivyo mariko nibaza ko turiko turabishobora mukanya turi kumwe n'umutumire wa mbere Leopold Maroha mwiriwe neza Leopold Maroha
mwiriwe neza nyakuba umunyamakuru
murakomeye neza ngaho
turakomeye bashimana
yego me nkuko nari namaze kumuvuga Leopold Maroha ni umwe mu bakiri bato umurundi ari ibujumbura murundi muri iki gihe akaba amaze nk'umwaka urenga atahutse yavuye imahama aho yarahungiye mu 2015 Leopold Maroha rero mu iki gihe ari mu Burundi akaba ari umwe mu batumire bacu tuza kuvugana cyane cyane kwerekeye imigambi reka afise yishinze kugira ngo arabe ko yo kwiteza imbere kurusha mbere arabe ko yofasha kamu mihana bamwe afashe abakeneye gufashwa hindure itabike kugira ngo yiteze imbere ateze imbere igihugu ciwe mu kanya rero nibaza ko tubona abandi ariko muri aka kanya Leopold twoba turamubaza nawe nyine akatubwira yihweje imigambi yari yarishinze imbere y'uko umwaka 2081 utangura n'ubu ugiye kurangura nashaka Leopold mutubwire imigambi mwari mwishinze mu biducire ku mayange mutubwire n'uko mwayiranguye
makuru cyane kibazo mumbajije umwaka utaratangura umuntu abafise imigambi ahanga ubwira ngo atangure umwaka afise intumbero nyihaye muri izo ntumbero hari ibyakunze hari ibyashobotse hariho n'ibitarashoboka urumva mu buzima hamariho harabaho reyisite hakabaho na esheke ariko mu bya mbere byo murazi ko umuntu agihunguka umwaka wa 2021 watanguye ariho umuntu agihunguka hariho kubanza kwiga ukaraba igihugu uko kimeze ukaraba hirya no hino nababwiye kubanza kurondera ekivalanse de diplome kuko murazi ko amashuri nayahereje mu Rwanda nibyo narabishitse ko ubu mo diplome ayite akisepte diplome yanjye yaremewe nayo mpeye ekivalanse hama twarakoze nk'uko n'ibintu by'indimi naruguye société de traduction et de coaching dans la langue iyo irahari kandi ifonctionnelle nayiguruje kandi ifonctionnelle niyo n'intambwe imwe nateye hama ibisigaye nabyo twaragize imigambi nubwo itashoboye gukunda twari twakoze nk'umugambi ubworozi bw'inkoko ariko na finansima naba nayaronse nta bufasha nayaronse kuko nari nkeneye gukora poroje y'ukorora inkoko mu buryo bwa kijambere nk'uwo ni umugambi ndawufise ariko nk'ubu haba mu migambi itashobotse ego nipfuza ariko kuzoshika ko mwakuza
Egome ndabona hano mukanya turonse kandi madame Charité Kwizera milieu des âmes madame Charité Kwizera.
Niwe.
Muraho makomeye.
Ego turashima.
Egome no kwisa ko madame Charité Kwizera nawe nyene ari ubujumbura akabarongoshira hamwe yitwa Abrema autorité burundaise de régulation des médicaments à l'usage humain et des aliments. Nous avons dit que 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 Léopold Maroua, il y a un bien fils de Moua Kouhézé, Moua Katrimo, ou il y a un peu de Kurangura, 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 il y a un peu de Kurangura,
I am a good teacher. Rero muri migambi twari twihaye muri 2021 twarakoze itari mike naho bitagenze neza cyane nkuko twabishatse ariko muri 2022 turiteze ko bizogenda neza cyane eosi turashima kubona harabonetse n'umugambi haraboneka programme ya autonomisation des jeunes muri PAES yabonetse muri 2021 donc numva ko ari ikintu kiza cabaye mu migambi dushobora gukora ariwacu mu gihugu
ku giti cyawe
ni kubwira bifashe abajene kugira dushobore gukomeza kuja hamwe amatwongere no kuronka imitari kugira dushobore gukora imigambi yacu yo kwiteza imbere hama muri 2021 donc niho yabayeho ariko kandi twigiye ko muri 2020 bizogenda neza gusumba abajene muri rusange dukomeze gukora ibyo duteza imbere
uruhara rw'umuntu umwe madame Kwizera Charité ni uruhara ruhambaye cyane rwose nashaka mutubwiye namwe ku giti cyanyu cy'umufasoni akiri muto imigambi mwishinzwe mwashobora gushika ko ingana iki mugereranije
bon imigambi twari twishinze yari yo gufasha urwaruka muri rusange muri ya jabo bon twaragerageje kubikora mu gufasha guhumiriza kugira twikingire covid-19 twari duhanze cyane muri iki gihe uyu migambi twaraburanguye hama kandi n'iyindi migambi myinshi twari twihaye muri iyo migambi mitari mike twarayiranguye nkuko mwavuze yuko muri microture ya 2021 tuvuga imigambi twishimye twakoze twaranguye n'indi kandi twifuza kuzorangura muri 2022 muri rusange niyo migambi numva novuga ibyo twari twihaye muri 2021 hanini twarabiranguye muri 2020 naho tuko turitegurira kurangura ibindi
imigambi muri mu 2022 turayishikira mu kanya ariko imbere yaho ndabona n'ibyuma biriko biradukundira twabonye n'impagaritse Hugues muraho murakomeye
yego turaho turashima
ariko bigenda neza umumeze neza ngaho i Bujumbura
ego Bujumbura turaho turi mu bikorwa turi ku kazi
ego no kwibutsa ko nkuko twayabwiye Hugues n'impagaritse arongoye ishyirahamwe ryitwa Green Production Corporate ibanga GPC akaba rero nawe nyine ari Bujumbura nkuko nabigize ku bandi kwa Leopold Maroha na Charité Kwizera nashaka namwe mutubwire mu majambo make n'impagaritse imigambi mwashoboye kurangura muri mwaka ugiye kurangira imigambi mwishinze niyo mwaranguye koko bingaliki murasha kuducya kumayange mukatubwira gatoyi ibintu mwashobye gushikako
ego jewe nimagarite ije kiri mishuri unatanze ndiko ndakora imigambi y'ibidukikije hanyuma ndakora asosiasiyo y'ibidukikije mu 2010 iyo asosiasiyo ya imendero uburundi bagira bitakoresha amaplastike amasashe plastike atabora rero nina iyo mendero niho nacyo ntangira kubikorera muri asosiasiyo gushika mu 2012 niho nacyo ngira sosiyete yitwa Green Sebastian Corporate. Green Sebastian Corporate niyo yaciye ishikara muri iyo hangiro y'Uburundi butagira amashashe imihangiro nani nihaye leta ifashe ingingo mu 2018 leta ifashe iyo ngingo byaranezereye hanyuma ubu Uburundi burafite itegeko ryo kudakoresha amashashi atabora ngaha mu Burundi rero inyuma yaho inyuma nsubiye inyuma ndiko ndakora muri asosiasiyo naciye nkorana n'abantu bagendana ubumuga ndabigisha ingene bakora gusaho mu mapuro les emballages de Zegadag en papier ndabigisha n'ubu niyo tukorana mu bakozi nsuke 18 abashika 8 nabagendana
ubumuga ego ndabona imigambi musa naba iranguye nk'uko mwari mwabiteguye ariko kenshi na kenshi iyo abantu bateguye imigambi ni gake usanga ijana ku ijana bashoboye kuyishyikira nashaka rero nk'uko twabibabwiye ubu no musi eka hasigaye amasaha make gusa kugira ngo umwaka mushasha w'2022 utangure nashaka rero mukanya dushashanye na producer wacu ngaha abashikiza akaririmbo ku kwigina eka intango y'umwaka mu masaha make akaririmbo kitwa In a Lifetime kacuranzwe n'umurwi witwa Third Force na karirimbo ko mu rwego rwa jazz reka tugaruke kuri Madame Charité Kwizera twavuze ko mukanya ndababaza imigambi yanyu mufite kurangura muzo mwishinze kurangura mu mwaka buca utangura nashaka mutubwire ku giti cyanyu ndazi ko muri mwishyira hamwe ajape ariko nashaka mutubwire ku giti cyanyu umuntu wese afite imigambi ishinga ku mwaka utanguye nk'uko twabivuze hari abavuga ati ndashaka gutiriro hari abavuga ngo ndashaka kuzotembera amakuru yose nashaka mutubwire maja mu make cyane rwose imigambi mwishinze mu mwaka buca utangura Madame Charité Kwizera. Muratwumva Madame Charité? ndabona mu vyuma bisani ngorane ni gato reka turabiko twobaza reka tubaze ko reka tubaze ko twobaza turabe Leopold Maruha na nyina rujumbura mutubwire ibyabi mushinze mu mwaka wa 2022 mu ncamake
ukakoze cyane nuko nababwiye na ruguye centre de tradition et de coaching en langue ariko nakubwiye ko iracacumbagira iracari mu ntango ntabirakomera cyane rero mu bintu bya tradition ari nitugomba twiga turakeneye kuzobwira formation icyo ni cya mbere kugira ngo nagure ndayigire centre nini hanyuma bishobotse tuje hamwe n'abandi batraducteur abandi b'indimi hanyuma tugire igikorwa cyagutse icyo ni cya mbere kigira kabiri ni muri iyo ntumbero nyine kuko burya bacumugari mu kirundi ngo ukuboko kumwe kureyaga ntikwimara ubugi kandi umutwe umwe wifasha gusaba ntibifasha gusaba kugira ubumwe rero kandi nyamugenda ko ntari n'impeshi niyo mpamvu mubwira ni ndafise imigambi y'ukuzokwagura tukaba tukajya hamwe turi benshi kugira ngo dukore igikorwa kiboneka hanyuma ikigira ko nacyo nyine nkuko nabwiye proje y'ubworozi ndayifise ndafise un proje meme un proje yanditse mfise proje yanditse y'ubworozi bw'inkoko mu buryo bwa kijyambere n'uwo mugambi ndakeneye kuzosubira ndawugerageze 2022 kugira ndabe ko hamwe ndonse uwufata mu mugongo kuko ni umugambi usaba amafaranga atari make ariko ni umugambi wunguka iyo ukoze neza ni umugambi wunguka cyane kuko abakiri batabaje ntidukwiye kwama mu bukene turakeneye gukorera kugira ngo twiteze imbere rero iyo proje y'ubworozi ndayifise nayo nyene kugira ngo ishoboke ndakeneye uyu mwaka wa 2029 ndayifise nayo nayikoze njyenyine kuko nije nayikoze njyenyine byinshi ariko ndakeneye ko twuraba iyo proje tukayagura tukayikora turi benshi tutari turi abajene kuko navuze ko umutungo w'ishyaka rya musaro tukajya hamwe tugapfuna turi kwa koperative cyangwa umugwa w'abantu bari hamwe dufite intumbero imwe nizo proje tufite muri 2022 ndakeneye guteza imbere jabo ubumenyi bw'izo nkora kuko ajya kumuhiga uko ukora byiza kuma yiga teza imbere ubumenyi bw'izo nkora hanyuma nkajya hamwe n'abandi proje zisanzwe zise nkazishyira hamwe tugakorera hamwe
murakoze Leopold Maruha Musa n'abategeye neza cyane rwose ibyerekeye kwiteza imbere kuko utwama twose twama duterwa n'abategetsi bavuga ati ntimurindire ko leta ibaha akazi reka nimutabura amashyirahamwe wowe tubona nk'uko umengo urabitanguye kandi ikindi kintu usanga nonose ni uko uzi ko gushyira umutahe mu kintu kimwe atari byiza ndabona uzi n'ibintu byo kudiversifiya ni byiza cyane rwose urafise proje y'ubworozi ukagira na production ukagira na traduction ivyo ni ibintu ihambaye cyane rwose nagomba tuje nawe kumushyira nawe yugane mpagaritse nawe nyine atubwire imigambi yiwe mu 2022
murakoze cyane jewe mu 2022 nditeguriye ibintu bikomeye cyane nshaka ko nkwiza aya masaho yanjye mu Burundi bwose kubera ubu ndafite nabikoresha iminwe bwa mbere nakora ibiro 30 ku munsi ndiko ndabikoresha iminwe umuntu umwe mukozi umwe yakora ibiro 2 ku munsi ariko ubu ndafite imashini ikora ikora udusaho amajana ya 50 ku munota nikuvuga ubu mu 2022 cyaka kuri kwiza mu Burundi gose na ubu ndi mu ntara zitatu Bujumbura Meri Gitega na Ngozi ariko ubushaka nandikire Rumonge Makamba n'izindi ntara cyaka mu 2022 udusaho twanze dukoze mu maposo twashyize mu Burundi bwose hanyuma uyu mugambi wo gukoresha abamugaye nashaka ko ndawushikana mu ntara nka zimwe naho barafite abantu bamugaye cyane cyane nka Gitega intara ya Gitega umujyi wa kabiri ubonga mu Burundi urimo amashuri menshi bita les écoles inclusives rero uraje ama ecole inclusive ingene bayitaho nicyo gituma ndiko ndavugana n'amashyirahamwe mpuzamakungu aza gufata n'izo za ecole inclusive baraze nyabuna n'ubu ndavitse muri abo bamugaye 8 6 barahize amashuri ariko nta n'umwe yabizeye kubaha akazi urumva ni ikintu gikomeye cyane rero nshaka ko nduga mu ntara zika nka zitatu nshyire ko ayo masantre de formation igena myigishije abo bamugaye gukora udusaho hanyuma n'amasoko ubu ndayafise no hanze barakunze udusaho twasubene dukomeye turafise udusaho dukora twebwe ari udusaho natingiye dukoresha imirimo nasanze utwo dusaho n'isi yose badukura mu Bushinwa kubera ni udusaho dusaba gukoresha ibintu kingana dukoze hanyuma badusabira na propriete intelektuele rero ibyo shaka forme n'abandi bamugaye mu ntara hagati dufashije n'amainifes afasha mu bintu by'ama ecole inclusive amainesco n'abandi bakeneye ko babandi baronka amadiplome kandi bamugaye buca baronka n'akazi iyo narafashe iya mbere
hanyuma imigambi myiza cyane rwose
yego hanyuma hariho inyigisho twihaye kubera agiye nari mu Bufaransa muno minsi nararonsi bakoye guhura na Perezida Macron turafata n'ifoto rero abake tugenda mu Bufaransa baradutoye muri ijya some Afrique France twagiye ko bari badutoye ko muri Quartier du Changement en Afrique rero twaje tuvuga nakuntu tugira ko turi aba Quartier du Changement en Afrique mu Burundi tutaramenyekana niyo twaje dufata umwanya abake tugenda mu Bufaransa turiha intumbero yo kugenda twigisha abatoyi bacu ingene twatanguye bidadusabye amahera menshi ariko bidusabye vision bidusabye umutwe gusa wa proje hanyuma twara grosi bakoye tugenda mu ntara zitanu Bubanza Gitega Mwaro Ngozi na Bujumbura tuvamo rero twagiye tuyigisha kubyerekeye kuyingunganya hanyuma no kuba umukozi mwiza ko nari igihe
ibyo ni impagaritse iyo ni imigambi myiza cyane rwose na burya mukoresha n'abantu bo mu mirwi eka kenshi na kenshi yama yibagiwe imirwi yaba abagendana uwo muga iyo ni imigambi ikomeye cyane rwose kandi eka niyo migambi wafashe gukora uwo mwanya imigambi myiza cyane rwose izofasha n'ibidukikije nagomba tuje no kumufasoni Charité Kwizera nawe nyine atubwiye imigambi yiwe yo mu 2022 madame Charité Kwizera
bon murakoze imigambi muri 2022 bon fise imigambi myinshi nk'ishyirahamwe ariko kandi se n'indi migambi yanje nifuza gukora muri uyu mwaka tugiye gutangura bon nuko ntahabaye cyane muri prezentation kugira ntambure mu kuri prezenta mvuge byose ariko inyuma y'ibyo nkorera mu ishyirahamwe hariho uwundi mugambi nsanze mfise nk'urwaruka aho dusanze dufite ibintu dukorera hamwe byo kurima hamwe no gukora kurima gukora ubuyi ubuyi mu bintu bitandukanye rero muri uyu mwaka tugiye gutangura twifuza kubandanya cyane iyo migambi tubiteze imbere aho bitarashika bihashike cyane cyane muri uyu mwaka twakoreye mu gisagara cya Bujumbura ariko muri uyu mwaka tugiye gutangura tuvuga kubandanya twagura imbibe tuje mu zindi ntara nawe nyine twakorere hama ikindi nacu muri iyo migambi nyine dusanze dukora muri uyu mwaka twaratomboye tugira Imana turaronka leta iradufasha kuziraduha ingurane nabyo nyine urumva bizadufasha muri uyu mwaka kuko tuzoyitura dufashe turonke ingurane kugira dushobore gukora ibisumbirije gusumba uko byagenze muri 2020 hama kandi ikindi nacyo naho twifuza gukora ibyo turifuza kandi kuronka abashobora kudufasha kugira imigambi yacu ishike kure turonse abashobora kudufasha bavuye mu bindi mu yandi mashyirahamwe cyangwa mu yandi makungu bashobora kudufasha cyane kugira twagure ibyo dukora kuko ari transformation agroalimentaire hama no kurima tugatransforma ibyo twarimye birashobora kudufasha cyane turonse amamashini ama bikongera bikadufasha cyane dushoboye kuronka abatwatuya ego hama nababwiye kandi ko ndi no muri ishyirahamwe ya JAB muri 2022 turifuza kuzokorana n'abajene muri byinshi mu kubahimiriza gukunda igihugu hama no kongera tubahimiriza mu kwitanaho mu byo dukora dukorere hamwe dukorere mu mashyirahamwe ama twongere kandi tuje hamwe kuko uri kurikora mu kirundi ntiwavuga ngo nyamugenda ko nari minzeshi rero turi hamwe bigenda neza murakoze
yego me icyo kivugo cyo gufatana mu nda gufashanya ni kivugo ka ni ikintu tuva tugaruka ku mukanya ariko imbere yaho nkuko twabivuze mwaka uri kurarangira reka tuhaka karimbo keza cyane rwose ka Bolvin na Khalid itwa Otra Noche Sin Ti
Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí Te perdí y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Me duele tanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Yeah. Otro día que me despierto y en mi cama no estás. Que me sirve el cash Si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te nombra Bájale al orgullo, quiero verte Detente, loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente Pero los cobardes también sienten Tengo que aceptar la realidad de no tenerte Nunca pensé que me llegara un oponente El que menos pensé fue que a ti te robó el corazón Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esta habitación En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti
I'm
tumiute nshuti mwese ko muri ko murabandanya komeza ya ryumuhijwi ya Amerika abatumire bacu nkuko twabwiye na bari mu murwi w'abakiri bato bakaba baheje kutubwira mu kanya imigambi bafise yo mu mwaka wa 2022 batubwiye imigambi bashobora kurangura mu 2021 mu kigihe turi kumwe mu nywanyu ya radio ijwi rya Amerika Thomas muraho murakomeye
ego turakomeye nanga mahoro
ni amahoro muri hehe ga Thomas
ego kuri muri Malawi mu mujyi wa Lilongwe
Malawi murakomeye ngaho
ego no kuri na mahoro izuba gusa nige tumehe na imvura yanze kuko
no nibaza ko imana nzo bagarukira mu kabona iyo mvura mukeneye cyane gose mu kiganiro mu isanga cyo munsi turi ko tuvuga cyane cyane ku migambi cyane cyane abakiri bato bishinga imigambi bishinze mwaka uheze tukaraba niba barashe kuyirangura ibyatumye batayirangura niye kugira ngo bahindure strategie zabo bashobore kugira imigambi bashobora kubateza imbere guteza imbere urwaruka guteza imbere igihugu cyabo reka gufatana mu nda gufasha cyane cyane n'abantu bakeneye imfashanyo mwebwe aho muri Malawi murashaka kutubwira amajambo make cyane rwose imigambi yanyu mwamwishinze niba mwarashoboye kuyirangura icyo muzokora ni iki kugira ngo mu 2022 imigambi igende neza
bo ntabwo ntakuvuga cyane ku ruhande rwa Malawi kuko sindi mu Malawi ndi mu Rundi
yego
kuko hano nta n'igihe kirekire ndahamaze ariko ndumva ko ndoto zanjye naho mba ndi hano umutima uri mu gihugu
ni nziza cyane rwose
kubwa imigambi niko ndangura ndabona ko iri kugenda neza ariko ndafise impungenge kugwaruka rundi bagenzi banjye basanzwe mu Burundi
yego
no mu yindi mihinga ariko w'abarundi ikibazo ugwaruka natwe w'abarundi tugenda kugira no kwirengagiza cyane usanga bishingiye cyane kuri politiki ugwaruka turakora mu gihe cy'amapolitiki ugasanga mu myiyamamazo nitwe benshi nitwe dutora ariko muri rusange inyungu za politiki ntizidushikira kuko iyo hamaze kujyaho leta usanga n'abantu bakuze gusa bagiye muri leta nko ku bwanjye sinumva ukuntu usanga muri leta hari uburusho usanga umushingamateka tuzimesha mwiza guhera ku mukuru w'igihugu kumanuka ugasanga ubuzima bumeze neza ariko waza turabugwaruka ariwo bene igihugu ni nako n'ibyiza bashingiriye mvuga kuko igihugu ni cyabene igihugu ugasanga ugwaruka tubayeho nabi ariko dutora itwe benshi ubukene rero n'ubuzima bubi no kudatunganya imigambi yacu usanga biva kuri twe bw'ugwaruka nk'akaro rero hariho umugambi wa leta wo gufasha ugwaruka kugira ngo bwisononore uri bwira aba amafaranga bajya bahereza ugwaruka nayo nabo bihereza bakoresha mu gihugu bw'amisi yose uza guhura yoyo muri government bakoresha menshi gusumba abahereza ugwaruka yari iki ugwaruka tuzomara kubona ibintu tukabona cyo kimwe tukavuga ati ibintu ntabwo bikwiye kugenda wibanda ntabwo bikwiye kubandanya uko ibintu tukamara kubyumva kumwe tukareka ibya politiki by'amadini n'ibindi tukumva ko ibyiyumviro byacu ari guhindura ubuzima kuko igihugu nicyo gwaruka ni natwe Burundi bw'ejo tukamara kubona ko mihinganitse duteze kugira inyungu bwa mbere n'ayo mafaranga badehereza dogeze nayasumba ajya kuko amafaranga nayo gwaruka ni gurukora ni ubuzima bwose bw'igihugu buri maboko y'ugwaruka
murakoze Thomas reka ayo makenga ofisi tuyabaze bamwe mu rwaruka turi kumwe ngaha reka dutangure kumufasha ni
mufashe mu ngombe zo kumurongo ariko mwamukoze
reka twumve ku murongo wumve inyishu hanyuma ca tubindira uwo murongo turawukeneye kugira ngo nabandi babe batelefona mugabo turakumiza ko kugira wumve inyishu reka dutangure kumufasha ni Charité Kwizera amakenga ya Thomas ari muri Malawi muyumva gute akiri bato kenshi na kenshi bavanga politike eka bakavanga politike n'amadini aho kwita ku nyungu zabo n'igiteza imbere igihugu ibyo kwijambo mu kanya gatoya cyane
sinumvise neza ikibazo numvise ngo bavanga politike n'amadini sinkawiye neza
yavuze ko afite impungenge ku byerekeye abakiri bato mu Burundi kuko kenshi na kenshi bajyanwa bahitanwa n'ibya politike ugasanga kenshi bitaho ibya politike amadini kandi kenshi na kenshi no muri izo leta batajyamwo usasanga zirimwo abantu eka imyaka ikuze gusa urwaruka rutarimwo akaba hano rero urwaruka ko kwitwarika cyane cyane inyungu zarwo duga kwijambo mu kanya gato
ego cyane ba urwaruka nibyo ruri ruja muri byose nicyo muvuze ko urwaruka rwitwarika amadini ni byiza ko munasenga tugasenga hama kandi muri ayo madini tujamo nayo nyine barakwica gukorera hamwe hama kandi no kuja muri politike sanga muntu wese ari jwa yiwe naho nyene no muri yo politike ugaruka baragwigisha gukorera hamwe rero iyo rugiye hamwe rukagira politike yo kuja hamwe kugira rufashanye rukongera rugakorera hamwe kandi rwongera rusenga birarufasha cyane mugwaruka hama kandi hari politike mu buryo bwinshi hariho politike yo kurimira hamwe hariho politike yo gukorera hamwe hariho na politike yo kujya mu mashyirahamwe ibyo byose ni ibintu byiza bishobora gufasha urwaruka muri rusange
yego mereka tubaze na Leopold Marohana we nyine agica avuze ku byashyikirijwe na Thomas Mukanya gatoya cyane gose
yego mbakoze cyane nyakubahwa Frederic kujerekele iyo mbuka na vuzwe za politike za kwa wa hongwa luvanga politike na namba jini ikanutuma luba shiwa mbire ayo makenga siwa ya sewe njene njenda hizi gishukuri abenshi hongwa luka guishi nujamuli politike gui keze kumbia ichoro kuye yo kumbia ichoro kuye yo akazi kuronga utunaturi ya ariko nkuko uyo muvukanyi ari muri mara waje kuvuga amatora yarangiye ugasanga abaronka ubuzi ni babandi nyene bamwe basanzwe bafite ibyo bafite byinshi cyane sibyo niyo baca baja muri ya byicaro hanyuma bamara kujyayo ingingo nyinshi bafata ni biborohereza bo bonyine rero icyo ni kibazo gikomeye cyane mu gihe urwaruka rugiye muri politike ukajya muri ajya ama mobilisation politike kurya bya dini ya mamazo bakajya muri ibyo byose badafise izindi proje baraba yuko bokora noboneka nkaronka akazi gusa ibyo rero birishi urwaruka rwinshi cyane niha handi uzobona hariya n'igihe cya kimwe ya mamazi bakusanga bariko baragwana bariko bararyana kandi bakajyana hagati y'urwaruka gusa ugasanga urwaruka ruriko rukubitana ruriko ruragwana birya rero ndabifata nk'ubujuju mu bujuju bukomeye cyane politike kuyibamo si bibi no kuba mu madini si bibi ariko kujyanayo umutwe muto nicyo kibi
ataye n'imigambi rufise nk'ibyo
ata yindi migambo umuntu afite mu mutwe ugasanga agiye avuga ati reka nkore bambone ndonka akazi atakindi kintu yumvira ata yindi proje afise ibyo rero birica ugwaruka cyane kandi ibyo biri mu gwaruka rwinshi cyane muri ino myaka cyane cyane muri Afurika
icyo
kintu kishe ugwaruka cyane
yego reka n'umushe nahe n'impagaritse agica bivuze ko mukanya gato n'impagaritse
ego jewe za kubica ko mu matora ariko bacyavuga ngo n'amaheru usanga bahugwaruka ari make icyo nicyo kimera amakenga cyane rero kubyerekeye ugwaruka na politike cyangwa no kujya mu madini hari ugwaruka bwinshi rwabonye ko ariyo solution ariwo bushobora kuronka ubuzima byoroshye ariko ubu byarahindutse turabye se barundi uko duhimiriza na bimiriza kwinjira mu mugambo wiwe ngo kubera tuzoronka ubuzima ni kuvuga rero ubu ubonye nk'abantu benshi birukira amadini ugasanga mu gatondo bazindukiyeyo saa sita bakirirwaho ibyo byose byerekana ubukene mu gihugu rero jewe mu camake nakubwiye ko nagiye niko ndigina naragize tour du Burundi nigisha urwaruka rw'imanifeste no mu mashuri twasanze ari ingorane y'urwaruka nyine gukorera hamwe kubera iki ruri mu madini atandukanye ruri mu mapolitike atandukanye uraje n'akahise ko mu Burundi ibyo twahitiye abarundi n'abantu bakunda kwigumiza ko urumva bakunda kwigunga kubera ibyo by'intambara byaduciyemo nta murundi ashaka kuvugana n'uwundi aca amenya ibyiwe ni kuvuga abarundi bari bazi kunyegeza n'umurwaruka biri mu ibyo bintu rero ikintu kinini nubwira leta idorabe ihaguruke itangure guhindura mentalite y'abantu kubera abarundi kuva kera n'abantu bigunga ko bonyine bigumiza ko bonyine utuntu twari dusohoke rero icyo kintu rero dushaka ko urwaruka rugenda gukorera mu mashyirahamwe mu makoperative bazorabe n'icyo kintu
bachami seko ba bakizisha hanyuma kubyerekeye amahera bashira mu gwaruka ni make ni make ndabizi na general tumbere bank bgl bnararonse ko make make babona ko ari make adakuyije jewe nararonse bakwe mfite imyaka myinshi ndiko ndaharanira Burundi butagira ishashi iyo mashini nararonse inyizera yarama imashini iza kumfasha mu kuziza byinshi ariko yarama ikintu cyitwa apui niyamaye don ivuge uyu mugambi wawe utwara amahera ndagwaye yose
uyu mugambi
nacengwa mu ngorane yo kurondera matière première matière première nyinshi ni ukuvuga na banke nini irashoboza kuma ayo mahera nijya banke de jeune nawo ikemerera ariwo purafo batarenza amahera make bashyize mu gwaruka rero badusaba politike ngo twimbure byinshi uyo mwimbu gusesekara ibindi tubitware hanze
umutima cyane cyane mushyira ntayi uge nihagaritse
ibintu byo byiporta muke hanze ufite umutayi muke
egome turagaruka cyane cyane no ku kibazo mwavuze mwese mwahuriye ko cyo gukorera hamwe ugaruka ikagufatana mu nda icyo nico kibazo duhava turangiriza ko ariko mu kurindira reka n'ubundi dusubiye kwigirane impera z'umwaka tubashyize akaririmbo ko mu rwego rwa Jean de Dieu ko mu rurimbe kirangiranwa cyane rwose yitwa Peter White akaririmbo kitwa Walk On By. Karirimbwe na muririmbyi kirangiranwa cyane rwose Peter White nshuti mwese tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko tuja ku kibazo cya nyuma kuba tumire bacu nashaka tuha ijambo umunywanyi Saint Trinité Louis Itahiwacu. Muraho Louis Itahiwacu.
Mwiriwe neza
muri hega Louis.
Jewe nitwa Louis nkaba mba mu Kirundo.
Muri mu Kirundo mu Kirundo. Yego. Aho mu Kirundo mu
Kirundo.
Murumva neza ijwi rya Amerika mu Kirundo.
Yego turajyumva.
Ni byiza cyane rwose murafise icyo mushikiriza ikiganiro cy'umunsi kibanda cyane cyane kurwaruka urwaruka imigambi rwishinze niba iyo migambi rwarashoboye kwishika ko eka n'imigambi yo muri kazoza muri uyu mwaka tugiye gutangura mwebwe aho muhagaze hehe imigambi yanyu ni iyihe ikintu mwifuza kuzoba mwaranguye imbere y'uko umwaka w'2022 buca utangura urangira nk'ibi mukanyagako
ikintu cyangwa kirangura ni kuvuga yuko umuntu ageza ishure ategeza kuhiga imigambi akora agakora kugira ngo yiteze imbere ateze n'umuryango wiwe imbere. Halo,
duga ku ijambo turakumva.
Hama vuja nuhuze ya ya kazi na kamwe kata tezimbele umunu ya kakode kuwelea vuja ishule lihezi urateke za kugenda kukuru mugambi ufite tezimbele hama umunaka na wawo ili nuwa wala kode uwa wala te ukabona ikintu waba warakoze mu mwaka ugiye kurangira ni wewe ukibona ukibye.
Murakoze. Ego murakoze Louis itahi wacu kwa mashoye gutanga nimero zanyu kugira ngo mushikize ico cyimviro. Nagomba tugaruke ku batumire bacu, reka dutangurire ku mufasoni Kwizera Charite. Hari ibibazo mwese mwahuriyeho byo gufatana mu nda kugaruka, tukaba tuzi cyane cyane ko urwaruka mu Burundi rwatanye mu mitwe ya katari gake kubera ibibazo bya politiki. Ikintu urwaruka rwokora kugira ngo rusenyere ku mugozi umwe kugira ngo rushire imbere inyungu z'urwaruka, urwaruka ni rwokazoza igihugu, urwaruka abakiri bato bokora iki kugira ngo basenyere ku mugozi umwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri? Mukanya gato cyane.
Yego cyane. Nuko abamaze iminsi bakurikirana n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu baramaze kumva cyane ukuntu akunda kugaruka kugukorera hamwe aduhimiriza kujya mu mashyirahamwe kugira duteze imbere igihugu cyacu biciye mu byimbugwa, kurima, korora, kwikorera imigambi ari naho nkuko nari nazize kare twahabonetse programme itoka eshi na banki jene bidufasha kugira dushobore kwitunganiza imigambi, ariko kandi bakaba bapiyoriza abantu baja hamwe bakayikorera hamwe atari umuntu umwe yijanye. Ni kugira twese dukorere hamwe mu mashyirahamwe byoroshe bishobore kuduhuza. Muravuze ngo igihugu cya abagwaruka rwarasindikajwe n'ibyo byahitiye kera, ariko kandi turi muri changement de mentalite kugira umurundi wese aje hamwe na mugenzi we tuje hamwe tunywane muri uko gukorera hamwe tubikore twese dushize umutima hamwe uko dusangiye igihugu dufite uburundi bumwe. Igihugu niyo ntetso yacu twese kandi nicyo dutegereza gukorera kugira twese twiteze imbere. Hama nkaba nagira ngire ko nshikiriza nk'urwaruka rutitwara neza, urwaruka rutiyumvira gukorera hamwe n'abandi ko boraba bakabijyamo bakabikora bakaja hamwe tukashyigikirana mu rukundo, hama tukongera tugakorera hamwe twese duhuje umutima hamwe byose bigenda neza. Ego nkuko akunda kubivuga ngo turi kumwe twese birashoboka, tugiye hamwe tugakorera mu mashyirahamwe tugakorera hamwe twese turi kumwe birashoboka kandi bigenda neza.
Ego me murakoze umushana iga nimpagaritse mukane gatoye cyane rwose. Urwaruka gukora iki kugira ngo rusenyere ku mugozi umwe rwibagire imigambi irimo, rwibagire intaravamwo ikaruje hamwe rushyira imbere imigambi y'urwaruka muri rusange? Mukane gatoye cyane rwose.
Ego urwaruka ndetse navuga kuri abije hamwe cyo barundi yarafashe iya mbere arabiri intege cyane nuko nubabwira ko kokwamiza ko kwigisha na se barundi niyo yafashe iya mbere kubera abarundi n'abantu nyamugendako kandi bazi ko nyamugendako yari intege. Rero igihari gusa nuko byo nahamagarira urwaruka nuko bwo kwijukira inyigisho twafata iza mbere zo kubigisha, hanyuma bakaraba ingene bujya hamwe kubera hari mu gihugu hari imigambi myinshi myinshi cyane n'ubugende mu antreprenere environnementaliste. Navuze kuba jene bose basanga imigambi yo guprofita l'environnement ariko itanga akazi igatanga mimi gambi mo muri tema profession de l'environnement ici mi gambi ni na raro kibako ko sho akubigisha igihugu cyacu kijeje nyene no cyubaka bisaba ko two kubishyirwa ruka bwinshi hajya mu mwanda harimo imigambi myinshi ndabitwariye imigambi ikora jewe n'izi by'umuyaga nkuba fiji by'umuyaga nkuba ndatsi imigambi myinshi ubushakashatsi bwinshi ndiko ndakora kandi nubwo ubushakashatsi twararonse abantu bagushyigikiye bazo gushyiramo uburyo rero narafashe ndashyiramo n'ubushakashatsi ingene umuyaga nkuba
nashaka mutubwire icokorwa kugira ugaruka gukora iki bya rusenyere ku mugozo mu kanya gato munsi bwo
tumwe nakore cyane cyambere icyamenya kwa mumenya makuru icyambere je nashaka kugira abaya ugaruka gose yuko kudahuza ibyinjiro bya politike cyangwa ibyinjiro by'amadini bisigwa ko tubaye abasi ahubwo inyuma y'ibyiyumviro bya politiki n'ibyiyumviro by'amadini dukwiye kumenya ngo mbega muri politiki niyo ndya niyo mfungura mbega ntakorana n'umubanyi umubanyi niwo muzimya muriro kandi ngo nyamugenda ko ntari mirimo henshi nabivuze nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu niwe avuga ati turi hamwe twese birashoboka rero iyo nicyo kintu cya mbere twokwiyumvira tukareka kuraba ibidutandukanye gutandukanywa n'ibyinziro birasanzwe n'ibintu bisanzwe ariko tugashyirwa hamwe n'ibiduteza imbere ni no muri iyo ntumbero n'umuntu ndi mu bahungutse mu baherutse guhunguka aba les jeunes rapatriés turafite association kandi ifite imigambi myinshi ngirango nimwakenera izo ba kontakite z'abayirongoye hanyuma ngirango uzatumwe mu kiganiro nk'iki kugira ngo nubwo twahungutse twafashe iya mbere mu kujya hamwe kugira ngo dukorere hamwe iyo twavuye tuzi yuko nyamugenda ko atari imirimo yinshi murakoze cyane
neza cyane rwose murakoze cyane rwose mushyirantahe Leopold Marwa ndabashimiye namwe mushyirantahe Hugues Nimpagaritse ndabashimiye namwe Madame Charité Kwizera murakoze cyane rwose turashimiye n'abanywanyi bose Radio Ijwi ry'Amerika bateze ikiganiro cy'umunsi twari twatumiye mu kugaruka turabifuje kandi umwaka mwiza w'2022 mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.